Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Turi kuwa gatandatu igenekezo rya 13/0 umwaka wa 2024 cyuti namwe bagenzi mwashinye gukurikira radio Nzamba ndabahaye mwiriwe iri ni rya sango rya makuru mu Kirundi aya nayo akaba aja kugirwa n'izingingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi yarahonyanze amasezerano agenga ibihugu byo mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko yateye ko igikumu mu mwaka wa 2010 mu gufata ingingo yo kugara imbibe u Burundi buhana n'u Rwanda. Ibyo bivugwa n'umushingwamanza Dieudonné Bashirayishize avuga ko amategeko y'uwo muryango ategekanya ingene amatati iyo yadutse hagati y'ibihugu atorega umuti. Leta y'u Rwanda irahumuriza abarundi baba muri ico gihugu ko botekana kandi ko bafise uburenganzira bwo kwishira no kwizana. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda ni mu gihe bimaze kugaragara ko mu Burundi hariho abanyarwanda bariko barirukanwa mbere bakanahohoterwa. Basaba ko abagandaguye Jafet Mukeshimana yahora arongoye igipolisi muri komine Giharo mu ntara ya Rutana hamwe n'ababatumye boshigwa ahabona. Abo nabo ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo komine. Ni mu gihe bivugwa ko bamwe mu bajeje intwaro n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi boba bashaka gukingira abo bagizi ba nabi. Aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahani kazi. Abantu batatu barafashwe kuri uyu wa gatanu mu gihe bariko baragerageza kujabuka binjira mu Burundi bava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Muri kino gihe imiryango yabo ikavuga ko itazi aho babo bafungiwe, bakavuga ko bafise amakenga ku mutekano wabo. Ido ni Dona Alexandrine Keza.
Abo barundi bafashwe ni Albert Chitanga ava muri komine n'intara ya Rutana, Jean Furanzima avuka muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi, na Mutoni Wase Sandrine avuka muri komine n'intara ya Kayanza. Umufuranzima Gerard akavuga ko yahora mu gihugu cya Kenya gupagasa. Nkuko inkuru ziva muri komine ya Kabarore y'intara ya Kayanza zibimenyesha ngo hari ku muhingamo wo kuri uwa gatanu, aho abo bagabo babiri n'umukenyezi bafatwa ariko bajabuka uruzi Mwogere rutandukanya igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Aho naho hakaba ari ku musozi Kibati wa komine Kabarore nyene. Izo nkuru zikavuga ko igipolisi i Kabarore coba ciketse ko abo bantu boba ari abaroberi binjiye mu gihugu guhungabanya umutekano, ariko bo bakavuga ko bahisemo guca mu nzira itazwi ngo kuko bari bazi ko baciye ku Kanyaru ya ruguru batari kugururirwa ngo binjire. Muri kino gihe rero aho bafungiwe imiryango yabo ivuga ko itahazi, ikavuga ko ifise amakenga menshi ku mutekano w'ababo. Tubibutse ko imipaka y'u Burundi ihana urubibe n'u Rwanda yugawe kuri uwu wa kane ku ngingo ya leta y'u Burundi.
Ibyo bimaze kwibonekeza ko hari abanyarwanda bariko barirukanwa mu Burundi kandi bamwe bakanahohoterwa, leta y'u Rwanda yo irahumuriza abarundi baba muri ico gihugu. Icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda avuga ko abarundi bafise uburenganzira bwo kwishira bakizana ko atacobotinya, agasaba ko n'abanyarwanda bari mu Burundi bokingirwa no mu gihe bariko baratahukanwa. Alain Mukurarinda yongera kuvuga ko ibibazo uko byo bimeze kose yoca mu biganiro kugira bitorerwe umuti. Tumukurikire.
Ni inshingano za guverinoma y'u Burundi, ni inshingano z'ubuyobozi bw'u Burundi kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka. Babivuze ko batabashaka byumvikanye, birasobanutse. Ubu igikurikiraho ni iki? Ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo ntawe uhungabanye, bakabashakira inzira, bakaba ari bo bazigaragaza niyo dashaka ko bakomeza kuguma ku butaka bwabo bakabashakira inzira bakabwira ati ziratekanye noneho bakabafasha kugera hano mu Rwanda kuko ni inshingano za guverinoma y'u Burundi kurinda umutekano w'abanyigihugu nk'abarundi n'umunyamahanga wese n'undi wari wese uri ku butaka bw'u Rwanda niba unanamwirukanye rero uramufasha kugira ngo abashe gusubira iwabo mu mahoro ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka ngo bati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urageyo ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo ushaka gusubirayo nta uri mu buze nubundi umupaka w'u Rwanda nta gufunze twizera yuko iwabo bari umufungurire ndumva batakwanga no kumufungurira ariko ushaka kuguma iyo n'ushaka kuza abashije kubona uko aza aze kuko nta murundo ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe nta kibazo abanyarwanda bafitanye n'abarundi bari hano ni ukwishyira bakizana hano mu Rwanda nk'uko abakungumani bishyira hano bakizana hano mu Rwanda kandi tuzi neza yuko kubera ibibazo bihari hagati y'ibihugu byombi hari igihe abari mu hakurya w'abanyarwanda bo bagirirwa nabi leta y'u Rwanda aho ihagaze ni hamwe ni uvuga ngo iyo hari ikibazo kiba kigomba gukemurwa mu nzira y'ibiganiro iyo hari ikibazo kiba kigomba gukemurwa mu nzira ya diplomasi nk'uko no mu itangazo rishize guverinoma y'u Rwanda yabitangaje
Uburundi bwarateye igikumo ku masezerano yo kwishyira no kwizana mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko mu mwaka w'2010 kubona rero leta yarafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda yarahunyanze ayo mategeko agenga uyu muryango izo bivugwa n'umushingwamanza Dieudonné Bashirahe ishize avuga ko kubera ibibazo byugarije u Burundi kandi leta atanyishu ifise yo kubitorera umuti yashimye kurondera abo ivyegekako tega amatwi umushingwamanza Dieudonné Bashirahe ishize
ntivyumvikana yuko igihugu kivyuka uno munsi canke jo ngo ndugaye imipaka harabaja bari hakurya harabari hakuno amasezerano arafise amayira canke inzira bashizeho zo gutatura matata ashobora kwaduka mu bihugu bibana ni ibintu bisanzwe yuko bashobora kugira ivyo badahurizako ariko inzira nziza ni inzira ya diplomasi ni inzira y'ibiganiro yamari gituma kumbure bazinduka mu gatondo bafata izo ngingo umuntu ashobora kubyibaza akanabona yuko bishobora kuba biriho umuntu aravye igihugu cy'u Burundi aho kigeze mu bintu bya politiki mu bintu by'imibano aho igihugu usanga ntikigira igitoro ntikigira isukari ubukene buzura inzara abantu inzarira barembeje ku ntwaro yananiwe kuronka inyishu ni vyiza yuko igerageza kuvuga ati intwaro nyinshi muri kahise niko zamye zibigenzi intwaro zananiwe zigerageza kuvuga ati mukabona binaniye kuvyuka ngo mvaho ndi ntera imbere kumbure hari ugumanyereza aho nategerezwa guca ukaronka rero utuma gatoki kumbure abanyagihugu bakaishavu bari bagufitiye bikakuva ko bakabona yuko atari wowe ahubwo ufise abakunaniza ivyo rero mu bihugu byinshi intwaro zananiwe no gutunganya igihugu ziragerageza kuronka insiguro mu kurondera uwo zituma gatoki nibaza cyane cyane ko ari
umushingwamanza abashashize avuga ko amasezerano y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko ategekanya ingene ibihugu bishobora gutora umuti iyo bigiranye ibibazo n'ubunyene tega amatwi umushingwamanza Dieudonné Bashirahe
harabaye ibintu bihambaye muri kahise ku Burundi n'u Rwanda katumye imipaka ituga ku myaka 80 umukuru w'igihugu yigeze kugenda mu nama perezida Bagaza impunzi zariyo zimutera amatomati ntiyayibandanya ariko bakuru b'ibihugu barabonaniye muyinga nta mipaka yugawe hagati y'u Burundi n'u Rwanda hari umupaka munini kuva ruhwa gushika giteranyi hari abanyagihugu bamaze imyaka amajana n'amajana babana bahanya abageni abama bahana ibidandazwa aho usanga imiryango iri hirya no hino y'umupaka kuvuga rero yuko abantu miliyoni uza guhagarika ubuzima bwabo kubera inyungu za politike ni ibintu bitumvikana umuntu yavuga ati ngo harabateye none barugaye none ko bateye mu burengero umupaka ugagwa n'uburaruko ivyo ari kumvikana yo bugara umupaka wa Kongo aho hateye abo bitwaje ibigwanisho muri make rero n'ibintu bibiri harimo ico co gusamaza no kwereka abarundi yuko ukunanirwa bifisi yo biva naho atariho biba biva koko hakaba kumbure n'izindi ntumbero zishobora kuba ziriho mu karere aho biboneka ko hashobora gusubira kwaduka ingorane canke mbere n'ingwano uburundi bwabo riko bukenera ahubwo gutegura ingwano mu kugariyo mipaka busa n'ubwifatanya n'ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu wa Kongo. Ibyo rero nibaza yuko bishobora kubangamira abanyagihugu bari basanzwe bafise ingorane. Mbona ko igihugu cy'u Burundi gifise ubutunzi bwo kwisuka mu ntambara tanaburaba buno na buno, ahubwo iciza byari bikwiye ko kigwa imbere ibiganiro hagashigwa imbere inyigisho zituma abanyagihugu babana neza bagasangira kabisi n'agahiye.
Mu gisata kijanye n'ubutungane, bamwe banyagihugu muri komine Giharo ni mu ntara ya Rutana basaba ko abagandaguye Jafet Mukeshimana yahora arongoye igipolisi muri iyo komine hamwe n'ababatumye boshigwa habona. Ivyo babivuze inyuma yaho havugwa ko bamwe mu bajejwe intwaro n'abarongoye SNDD-FDD bariko baragerageza kuburizo wamwo amatohoza. Idonido na Josephine Jones Nkunzimana.
Abo banyagihugu bo muri komine Giharo bavuga ko hari umugambi wo guhuvya amatohoza ngo hamenyekane abatumye Jafet Mukeshimana yahora arongoye igipolisi muri komine agandagurwa, aho bafatira kubimenyetso bimwe bimwe vyerekana ko bamwe mu bajejwe intwaro muri iyo ntara hamwe n'indongozi za SNDD-FDD bagiye baragaragaza. Akaruru batanga ngo ningene umunsi komiseri Jafet Mukeshimana agandagurwa umukenyezi yahora murabira indimo yari yamye ateramanye imbere gato yuko agandagurwa n'uwagirizwa kumugandagura. Uwavugwa ko yamugandaguye azwi ku izina rya Sema Leona Batazira Sema nawe avuka muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi. Amakuru dukura mu begereye iyo dosiye avuga ko umugabo w'umukenyezi yahamagaye Jafet Mukeshimana imbere y'uko agandagurwa, nawe yavuye yemera imbere y'inyamira mabi ko ari mu bakoze iryo bara. Ayo makuru akavuga ko ivyo byose ngo biri mu bimenyetso byerekana neza ko urupfu rwa komiseri Jafet Mukeshimana rwateguwe n'umuguwa abantu bakomeye atari abo bavugwa bafashwe. Ku munsi wa gatatu heze mu birori byo gushingura n'iteka komiseri Jafet Mukeshimana, userukire umuryango yasabye ko bamatohoza akwiye kugira bateguye n'abashize mu ngiro ubwo bwicani bakubitwe n'aya mu gahanga. Abo banyagihugu bo muri komine Giharo bagatakambira umukuru w'igihugu kugerageza agafasha ubutungane buhebe bukore muri iyo ntara, kuko ubwicanyi buhakorerwa bwabaye ndanse ariko babikora batigera bakomakomwa. Tubamenyesha ko mu ndwi imwe gusa ya Noel Rabonane aho muri komine Giharo hagandaguwe abantu batatu harimo komiseri Jafet Mukeshimana yahora arongoye igipolisi muri iyo komine.
Inzamba
numwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku kibazo c'abaganga b'abarundi baja kurondera akazi hanze y'igihugu, ibica bituma ibitaro bibura abaganga babinonosoye. Icyo kibazo kikaba gihagaritse umutima abatowe n'abanyagihugu co kimwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ku isoko mugishikirizwa na Alexandre Mkeza.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abaganga bagenda kurondera ubuzima mahanga babandanya biyongera ku murindi uteye ubwoba mu Burundi. Yishura ku bibazo by'abakenguza amateka ku munsi wa kabiri igenekezo rya 90 umwaka w'ibihumbi 2024 mu ngoro y'amakoraniro i Gitega. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yaremeje ko icyo kibazo kihari, akabona ko ikibazo nyamukuru ari agashahara n'uturusho tugenewe abaganga bakora mu bitaro bya Leta. None ko ikibazo camaze kumenyekana, hakwiye gukorwa iki mu maguru masha kugira umurindi w'abaganga bagenda ugabanuke? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatandatu z'igihe cya 13/0 umwaka w'2024 mukagishikirizwa na jewe Alexandre Keza. Kaze mwese. Muri icyo gikorwa cy'inama nkinguza amateka, abakenguza amateka barerekanye amakenga yabo kuri icyo kibazo cy'abaganga bagenda kurondera akazi mu mahanga canke mu bitaro by'abikorera ibyabo, ibituma ibitaro bya Leta bibura abaganga babinonosoye. ayo makenga bayasangiye n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Lidwine Baradahana mu nyishu yatanze yamenyesheje ko Uburundi ukeneye n'imiburiburi abaganga igihumbi n'abajana ne ariko kuno munsi abahari badashika n'amajana 8 ikibazo kuri we kigoye gutorera umuti muri ino minsi yamara umushikiranganje w'amagara y'abantu aremeza ko ubushikiranganje arongoye ugiye gukorana n'ubundi bushikiranganje bwegwa n'ico kibazo kugira barabe ingene bushimisha nabo baganga bake bari mu bitaro bya leta.
Numvise yuko dukeneye umuganga umwe n'imiburi buri umuganga umwe ku bantu 10,000. Fate yuko muri iki gihe Uburundi buriko burababa igitigiri miliyoni 14 kuko nibaza ko turi miliyoni 13 zirenga, ni ukuvuga n'imiburi buri turakeneye abaganga baba bashika 1,400. Hanyuma mu biharuro dufise muri uyu mwaka dufise abaganga badashika 800. Murumva ko turi kure cyane mu gitigiri twateza kuba dufise cy'abaganga. Turabyeho bakora ikomine, ibitaro by'ikomine bitezwa kugira abaganga n'imiburiburi 3, ibya district bikagira abaganga n'imiburiburi hagati y'abatanu na 12, ibitaro regional bikagira abaganga 15, national nabyo bikagira abaganga bashika 65. Murumva yuko turi kure cyane y'ihangiro. Turazi abanyeshuri bari muri Faculty de Medicine bose hamwe uyu mwaka guhera mu wa mbere gushika mu wa nyuma n'abanyeshuri 980. Numva ko naho twabateranya dufashe abariko baraheza mu wa nyuma badashika 300, tukabateranya n'abahari n'abariko barakukuruka. Murumva tuguma turi hasi, hari ibikorwa byinshi byo gukora muri iki gihe mu bijyanye n'indero no mu bijyanye no kumeza mu kazi abo tuba twamaze kuromba. Kuvuga nashaka ndabahumirize, turazi iyo tuja ku byerekeye ibibazo by'abaganga abajeneraliste cyane cyane mu bisanzwe mu nteguro turi ko turakora ni ukuraba yuko mwajya amafaranga ibitaro biba byatoje bamaze gukuramo ayo kugura imiti ajya agenda muri Trésor Public, niyo twasabye yuko dufatamo igice kigafasha ibitaro guhemba abaganga kugira ngo bashyire ko akarusho kugira ngo tubandanye dushobora kugira abaganga bakwiye.
Engukeure na udakebukwa na udahanukwa kundira nguhanure.
Ikibazo cy'abaganga babandanya guheba akazi bakaja gukorera mu mahanga canke mu bitaro by'abikorera ibyabo kirahagaritse umutima n'abanyepolitike. Chovino Mugwengezo arongoye umugambwe UPDS gamiranga ashira ikosa rya mbere kuri leta kubwiwe itariko iritaho cyane inyungu z'umunyagihugu n'igihugu mu gutorera inyishu ibibazo nkora mutima bibahanze.
Nimba uno munsi Burundi bugeze aho bugura umuganga, bisigura yuko Burundi butagira vision, butagira imbono, bisigura ko Burundi butazi guha agaciro ibisata igihugu cyacu cyubakiye. Muri izo bisata, igisata cy'amagara kiza mu byambere. Wewe raba bifata yo muganga ahembwa 600,600. Iyo nzu ntarayiriha. Uwo muganga ubuzima bwiwe ugereranije n'ubwigoro bwiwe uwo muganga bari kararenganywa. Bisigura yuko umuganga nubwo akakunda igihugu cyo cyarugarutse, nuko kiba cyaramwigishije, uwo muganga arashobora kuba afite agatima ko gutanga amaraso yiwe. Mbwa basanga bari kwarayatanga gushika naho babona ko bahegeze mu kwinunuza batabahita mu kugenda. Ega ni kudaha agaciro ibisata. Ibyo nta gitangaje yuko abo baganga bo kwigira naje no bana mufise umwana wanje sinukwemera kwere yuko ahemba ayo mahera ndaje mu byo namutangiye azokumagaruka agikorera ukundi ashize migambi. Nayo ubundi n'ubu bigoye bikiriko baracagenda abaganga.
Chovino Mugwengezo abona kandi ko leta ikwiye kongera uburyo muri ico gisata c'amagara y'abantu ikareka kwitaho inyungu z'abayirimo gusa.
Wumvise yuko mu Rwanda bahembwa aya n'aya n'aya, muri Kenya aya n'aya n'aya, muri Tanzania ayo n'ahandi ayo. Izo bihugu byose ntugire ngo nuko bitunze cyane, nuko bizi gutandukana icyatsi n'ururo, bizi gushyira uburyo ibisata nkenerwa cyane mu buzima bw'igihugu. Rero utazi gufata neza umuganga biba byakunaniye na ubona yuko batazi gutandukanya icyatsi n'ururo ibisata bashiramo uburyo ni bisata bibungukira gonyene ibisata babona ko bitabungukira nibigera nibarota bashiramo uburyo na usanga rero hava fruit de cerveau abaganga bagenda aho boshize inguvu siho bashira inguvu enda rero abarundi bamenye bati iz'igihugu CNDD yarabivuye ko iz'igihugu si byayo CNDD irahandi nibereye mu bindi byo guhiga mahera aga mu mufiko y'abantu afite individuel
wazutwemerera kiza gusa
ukwezi kwa cumi guheze umushikiranganje w'amagara y'abantu w'ico gihe yari yamenyesheje ko mu matohoza yagizwe mu bitaro 80 mu gihugu hari hamenyekanye abaganga 130 baheze akazi mu kiringo cy'imyaka 3 ibitigiri abakurikiranira hafi ibisata cy'amagara y'abantu bavuga ko binyuranye n'ibiri ku rubuga abo bakurikiranira hafi iby'amagara y'abantu icyo gihe barashize ahabona zimwe mu mvo zituma abaganga bahurumbira kuja gukorera mu mahanga hakaba harimo ibijanye n'umushahara muto utigeze uhindurwa kuva mu mwaka wa 2009 ukudahemberwa amasaha bakora arenze kuyo bandikiwe cyo kimwe n'amasaha y'amajoro bitigeze bitegekanywa mu ndinganizo nshasha y'imishahara y'abakozi ba leta hariho kandi ukudaha agaciro urupapuro rw'umutsindo bafise hamwe n'ubukene bw'ibikoresho bijanye n'ubuhinga abaganga banonosoye bakenera ni hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko mwariko mugishikirizwa na Alexandrine Keza ndabaha isango ku munsi wa gatandatu uza naho gutaha.
Cari ikiganiro ku isoko
arakoze Alexandrine Keza imbere yo gusozera ano makuru tubashikirize ivyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikizwa na Eddie Claude nini nahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaze mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi kimenyesha makuru igihe .com arico duhera ko canditse ku itangazo ryasohowe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rihuriyemwo ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko EAC Dr. Peter Matuki risaba ibihugu bigize uwo muryango gukemura amatati ashobora kwaduka hagati yavyo biciye mu biganiro. Iryo tangazo ryasohotse ku igenekezo rya 12 kuno kwezi yibutsa ibihugu bigize uwo muryango wa EAC ko intumbero nyamukuru yatumye uwo muryango uvuka kwari kugira ngo ivyo bihugu birushirizeho gufatana mu nda. Mu gihe habaye ukutumvikana Peter Matuki avuga ko hariho uburyo bwashizweho n'uwo muryango bwo gukemura ibibazo hubahirijwe ubwigenge bwa buri gihugu asaba ibihugu bifitanye ingorane kwegera mukuru w'igihugu Salva Kiir arongoye uwo muryango ugizwe n'ibihugu 8 bya EAC kugira ngo abigire inama. Tukiri kubijanye n'imibano n'ibihugu Africa News canditse kwiyugagwa igimipaka Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda iyo ngingo yafashwe n'igihugu cy'u Burundi yatumye nk'uko ico gihugu cagiriza igihugu cy'u Rwanda guha indaro umuhari urwanya leta y'u Burundi Red Tabara usanzwe ubarizwa mu gihugu cya Congo iharanira demokrasi. Iyo ngingo yo kugara imipaka irategwa ivyatsi n'igihugu cy'u Rwanda kuko yafashwe n'ico gihugu kitagishijwe inama n'ingingo. Muri ico gisata nyene ngo nta siguro nimwe leta y'u Burundi ishobora gutanga yatumye yugara imbibe atari gushaka kunezereza Felix Tshisekedi. Zandikwa n'ikime cy'amakuru cyandikirwa mu gihugu cy'Ubiligi la Libre Belgique umugwi w'abagwanyi retabara uvugwa ko wateye u Burundi ucumbitse mu ntara ya Kivu y'Epfo mu gihugu cya Congo iharanira demokrasi kubwa la Libre Belgique u Burundi bwiyugaranye mu gihe buri mu bukene butagira izina bwaturutse kwisahugwa ry'ubutunzi bwa leta bukogwa n'abategetsi ivyatumye abagwizatunga bahunga. Muri kino gihe u Burundi ntibukigira amafaranga y'agaciro ubukene bw'ivyankenerwa buguma bwiyongera nko kubura igitoro n'ibindi. Amakuru yanditswe n'umenyesha makuru cy'abandanye na Net Presse kivuga ku igandagurwa ry'agahomera bunwa yibonekeje muri komine n'intara ya Rumonge kwigena kerezo jaga tanda tu kuno kwezi ahahoze ikivuko chumuli zone kizuka hatowe ikiziga kitacho ikumenyekana chachambaye amashati atanu chachiwe amaguru gushika kumavi kikaba chari gihambwe igice abanyagihugu bavuga ko batari bwigere babona amabi nkayo naho bahora babona ibiziga vyabishwe. Imbere gusozera makuru yanditswe n'imenyesha makuru tuvuga ibijanye n'ubutungane, aho mugenzi wacu Florian Irangabiye yarengutse imbere y'ubutungane muri sentare nkuru y'igihugu kwigerekezo rya 11 za kuno kwezi. Cyandikwa n'ico kimenyesha makuru nyene Net Press. Umumenyesha makuru yagirizwa kugabunya umutekano w'igihugu akaba yaciwe umunyororo w'imyaka 10 abaharanira agateka kazi na muntu bamusabira kurekurwa atagisabwe kuko afunzwe ku karenganyo azira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Ariyo niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwe mwari kumwe na Jewe Di Claude Nahazwe mugira ibihe byiza aho muri hose na Gahwan.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakenuye Edi Claude Ninahazwe ninonga hadusozereye ano makuru yacu abashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi sinyoye nje imbere naye bashikirije nkaba ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha.